Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryakwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'umunsi ku wa mbere. Ubu ni isaha 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ibiganiro byacu by'umunsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutege amatwi mugenzi wacu yaduteguriye.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Eugenie Mukankoso basuhuza nige ubagezaho amakuru. Mwaramutse nawe Frederic. Umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru kigenga cyo mu Burusiya havuga ko ateganya muri iki cyumweru gusohora inyandiko havuga ko isobanura uburyo Burusiya bwakoresheje mu kuvogera Ukraine mu mwaka w'2014. Umwanditsi w'ikinyamakuru Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, yavuze ko iyo nyandiko yaba yarateguwe mu byumweru byabanjirije ikurwa ku butegetsi ry'uwahoze ari perezida wa Ukraine, Viktor Yanukovych, wari ushyigikiwe n'u Burusiya. Yakuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kabiri, umwaka w'2014. Nyuma y'ibyumweru by'imyigaragambyo yarwanyaga guverinoma y'i Kiev. Ibi Muratov atangaje bibaye nyuma y'ikiganiro yagiranye na radio y'i Moscow, Eko Moscow. Ntiyatangaje ariko uko yabonye iyo nyandiko, ariko yanavuze ko yemera ko ari umwimerere. Sekretari w'ingabo muri Amerika Ashton Carter yasuye amajyaruguru amajyepfo ya Afghanistan ejo ku cyumweru, hajya kongera gusuzuma umugambi wo gukura ingabo za Amerika mu cyo gihugu bitarenze imyaka ibiri. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri Afghanistan, Carter yafashe indege ijya i Kandahar avuye i Kabul, aho yabonanye n'abayobozi ba Afghanistan n'ab'ingabo za Amerika. Carter yasobanuriwe muri make n'abayobozi ba gisirikari aho imyitozo ya gisirikari igeze ku ngabo zishinzwe umutekano za Afghanistan. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gusuzuma neza ubutumwa bw'ingabo muri Afghanistan niba bugenza buhoro ibyo gukura ingabo za Amerika muri Afghanistan, aho ubutumwa bwazo bwahindutse bukava ku rugamba bukajya ku myitozo kugira ngo ingabo za Afghanistan zizabashe guhangana n'abatalibani. Umudiplomate wo mu rwego rwo hejuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mugenzi wo wa Iran baraye basoje inama y'amasaha hafi abiri mu Busuwisi. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry yashyize ku rubuga rwa Twitter ifoto hari mu biganiro na Mohammad Javad Zarif. Bagiye kwifatanya mu biganiro byari byatangiye i Geneve hagati y'umuyobozi w'ikigo cya Iran gishinzwe iby'intwaro za kirimbuzi ari Akbar Saleh na sekretari ushinzwe ingufu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ernest Moniz. Ibyo biganiro bisubukurwa kuri uyu wa mbere ni uburyo bwo kugerageza kugera ku masezerano kuri programu nikeliyeri ya Iran mbere y'itariki ntarengwa ya 31 y'uko kwezi gutaha kwa gatatu. Icyiciro cy'ibiganiro hagati y'abadiplomate b'Amerika na Iran hamwe n'abayobozi bashinzwe ingufu kigamije gufasha gukemura impaka zikomeje kuzitira amasezerano hagati ya Iran n'ibihugu by'ibihangange ku isi bitanu. Ibyo bihugu bigize iryo tsinda ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage n'Uburusiya. Muri Nigeria hejo ku cyumweru umwana w'umukobwa yari yisheye yicana n'abandi batanu mu gitero cy'ubwiyahuzi giheruka majyaruguru ashyira urasirazuba bw'igihugu, aho ingabo za guverinoma zahanganye n'inyeshyamba za kisilamu z'umutwe wa Boko Haram. Ababonye ibyabaye basobanura ko uwo mwana w'umukobwa adafite imyaka irenze 8 y'amavuko, bakavuga ko yaturikije bombe mu isoko ry'Potiskum aho bagurishiriza amatelefoni bakanayasana. Abategetsi bavuze ko abantu byibura 19 bakomerekejwe n'icyo gisasu. Ntawavuze ko ari wari nyuma y'icyo kibombe, ariko birakekwa ko yaba ari Boko Haram. Uwo mutwe w'inyeshyamba wakunze gukoresha abantu bakiri bato b'igitsina gore nk'abiyahuzi bateze bombe mu mwaka ushize. Abo barwanyi baratsinzwe kubera ko Nigeria n'ibihugu bituranye byahagurukiye abo barwanyi. Ibyo bihugu ni Cameroon, Niger na Chad. Cyakora urugomo rukomeje kuboneka rwatumye perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan asubika amatora ya perezida n'abadepite ho ibyumweru bitandatu kugeza ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatatu. Abarwanyi bashyigikiye umutwe wa Eta Islamike barigamba ko hari bo bagabye igitero cya bombe kwa ambasaderi wa Iran muri Libya. Nta muntu n'umwe wakomerekeye muri icyo gitero cy'ejo ku cyumweru i Tripoli rwagati. Tehran yamaganye icyo gitero nk'uko itangazamakuru rya Iran ribivuga. Umuvugizi wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko bombe zangije inzu bidakomeye. Amashami hatatu azwi ya Eta Islamike afite ibirindiro muri Libya, harimo ishami rimwe mu murwa mukuru, mu gihe igihugu cyacitsemo ibice muri politiki gihanganye n'abarwanya ubutegetsi. Ingabo zifite intwaro na guverinoma ebyiri zose zivuga ko zifite ubutegetsi. Guverinoma nyinshi zo ku mugabane w'Uburayi na Amerika zikaba zarafunze ambasade zazo muri Libya uko urugomo rwagiye rwiyongera. Umuyobozi ushinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko abategetsi badafata bajenjetse ibyo abarwanyi ba Kiyisilamu bo muri Somalia bavuga ko bazakorera ibitero ku ahantu hari amaduka mu Burayi no muri Amerika. Sekereteri ushinzwe umutekano wa Amerika Jay Johnson yabivuze biturutse kuri video yashyizwe ahagaragara n'abakoresha iterabwoba ba Al-Shabaab bahamagarira ibitero mu bice birimo amaduka. Ejo ku cyumweru Johnson yavuze ko ibitero ku isi bisigaye bikorwa n'imitwe y'abarwanyi ihamagarira ku mugaragaro abantu ku giti cyabo mu bihugu byabo kugaba ibitero. Yavuze ko aho bigeze ubu iyo mitwe ishobora kohereza ibihugu by'amahanga abantu imaze kwimyitozo.
Arakoze mugenzi wacu waheje kudushikiriza amakuru. Tubibutse inshuti mwese ko mushobora kandi gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cya interneti kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centrafrica. Mushobora kandi no kudushikiriza ubutumwa bwanyu bwose kuri adresse ikurikira: radio yacu @gmail.com, kuri Facebook na Twitter, maze mukumviriza ibiganiro byacu mukoresheje ijambo radio yacu. Ntegira aho muja, ibiganiro twateguriye birabandanya. Unahuri wa mwanya kukigani ucheleke ya makuru ya spora bugwa higa no hino kuhisi dutega matwi mugenzi wachu ya kiduteguriye.
Bakunzi wa sporo ni mikino mwaramutse neza. Muracyari kumwe na Eugenia Mukankusi. Imikino tuyihere mu Bwongereza. Muri shampiyona y'Ubwongereza mu mikino yari ibaye, ikipe Liverpool yatsinze Southampton ibitego 2-0. Everton yanganije na Liverpool 2-2. Tottenham yanganije na West Ham 2-2. Ejo bundi kwa gatandatu, Manchester City yatsinze yihanukiriye ikipe Newcastle ibitego 5-0. Naho Swansea itsinda Manchester United 2-1. Arsenal yatsinze Crystal Palace 2-1, naho Chelsea inganya na Burnley 1-1. Ku rutonde rwa shampiyona y'Ubwongereza, Chelsea iri ku mwanya wa mbere n'amanota 60. Manchester City ni ya kabiri ku manota 55, Arsenal ni ya gatatu n'amanota 48. Umwanya wa kane uzaho Manchester United n'amanota 47, naho Southampton iza ku mwanya wa gatanu ku manota 46. Liverpool ni ya gatandatu ku manota 45. Mu irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere iwayo mu Burayi, Ligue des Champions, mu mikino yabaye mu cyumweru gishize, kwa kabiri Paris Saint-Germain yaguye miswi na Chelsea yo mu Bwongereza 1-1, naho Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine igwa miswi na Bayern Munich yo mu Budage ubusa ku busa. Kwa gatatu w'icyumweru gishize, Real Madrid yo muri Espagne yatsinze Schalke yo mu Budage 2-0, naho Porto FC yo muri Portugal yanganije na FC Basel yo mu Busuwisi 1-1. Mu mikino y'irushanwa rya Champions League iteganijwe ejo kwa kabiri, harimo uzahuza Manchester City yo mu Bwongereza na Barcelona FC yo muri Espagne, naho Juventus yo mu Butaliyani ikine na Dortmund yo mu Budage. Kuwa gatatu tariki 25 Arsenal FC izakira mu Bwongereza Monaco yo mu Faransa, naho Bayer yo mu Budage yakire Atletico Madrid yo muri Espagne. Iyi mikino ya Champions League yo mu kiciro cy'amakipe 16 ya nyuma ni kuyitega amaso. Tubibutse ko umukino wa nyuma w'iri rushanwa uzaba tariki ya 6 y'ukwezi kwa 6 i Berlin mu Budage. Nshuti za siporo n'imikino, aha niho dusoreje ikiganiro, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi.
Tukiri ku makuru ya sport kandi dukubitire mu ntara ya Afrika y'Ibiyaga binini twumve ibivugwa. Reka dutangurire kuri mugenzi wacu Desire.
Ku munsi wa gatandatu ku kibuga cya Tata Rafael i Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi bwaratsinze icyo gihugu ku gisindo kimwe ku busa mu nkino zihuza abadashika n'imyaka 23 zo kurondera ibihugu bizitaba inkino za Jeux Africains zizobera i Kongo Brazzaville mu kwezi kw'icyenda kuno mwaka. Aimable Habimana icegera cyambere cy'urongo ishyira mu gimpira maguru mu Burundi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika amenyesha yuko ari akamwe mu ntangere kubona batsindira Kongo muhira ngo bagiye kongereza udushiruka bute mu bakinyi, kuko miramaze kugaragara yuko ngo iyo abakinyi babemereye icyo babaha ngo baritanga gushikaho insinzi bayironka.
Bebwe nk'abajejwe tunganya inkino z'umupira w'amaguru mu Burundi, icambere nagira shikirize nagira ngaragaze umunezero. Numunezero kuri komite executive ya football, numunezero ku Barundi, insinzi twayakiranye, umunezero mwinshi cyane. Nagira nsabe abarundi abakunzi b'umupira w'amaguru bose bashigikira intamba, bamenye uko intamba ari fierté nationale.
Je bayiva ku myiteguro hahindutse iki kubona izo nsinzi ziza gutsindira Kongo muhira, ngira urinze babigere bubishikako.
Hari ikintu abantu batazo gutahura, twe bingenye twatunganije championa amahiganwa imene shampiyona y'iwacu itunganije muri iki gihe n'ibintu bitigeze bibaho, kandi nivyo byatumye uyu munsi nivyo bituma ekipe nationale insinzi turonka ziva ukuntu shampiyona itunganijwe. Ubu dufite imigwi 16 muri premier division, tukagira imigwi 16 muri deuxième division, nokuvuga yuko abakinyi umukinyi abafise nk'imatch zirenga 30 ku mwaka. Nukuvuga yuko umukinyi wacu arashobora guhigana ahariho hose, kandi tukaba turi mu kirangamisi cya FIFA na CAF.
Biravuga yuko rujya gwaruka muri mwamemereye amafaranga nk'agashiruka butegihe baranko batsinze, iyo mubigize kenshi birakunda gufasha ugasanga insinzi zirabonetse.
Igiya prime de motivation ari kintu gituma umukinyi yitanga birengeje akirengera wenyene. Twebwe twarabwiye abakinyi nimwatsinda muri Kongo hariho agashiruka bute karengeje, nitwarengana hariho ikindi kintu tuzokongerako. Ni ukuvuga yuko twebwe ubu twiyemeje yuko ekipe nasiyonali kuzoko irakina hazokwama ari agashiruka bute kajanye n'insinzi, kajanye n'ingene urukino rwagenze.
Muri basketball mu gisagara cha Bujumbura, ihiganwa ry'uno mwaka kuno w'Imana niho ryarangira mu bagabo ritwawe n'umugwi w'Urunani. Aroni Kagabo amenyereza uwo mugwi amenyesha yuko ngo insinzi zose baronka bazikesha ishaka, ariko ngo ntibizoroha mu ihiganwa ry'Uburundi bwose ngo kuko bamaze gutakaza abakinyi batari bake, ariko ngo n'abahari bitanze ngo ntankeka ku gikombe bazogitwara.
Tubikesha ishaka ry'abakinyi bo batahengesha na kwitanga mu myimenyerezo no mu nkino, iyo byose bikaba bituma umugwi w'Urunani ushobora gutera imbere, kubera umukinyi hajya atagize imyimenyerezo ntacyo ashobora kwimarira mu kibuga. Iyo byose tukabikesha abakinyi bitanga, tukabikesha staff yitanga kugira ngo umugubeho, tukishimira n'abafana bacu badahengeshanya mu kudufata mu mugongo.
Mu gisata cy'abigeme, igikombe cyo mwaka cyatwa n'umugwi wa Bacostars, uwo mugwi rero ukaba kwije ibikombe 10 mihiganwa y'u Burundi. Belize Gateka umwe mu bakinyi ba Bacostars amaze gutwara ibikombe indwi muri ivyo 10 uwo mugwi amaze gutwara, amenyesha yuko ngo mu nkino za karere ka 5 bakunze kujyamwo bagatsindwa mu mpera, ngo uno mwaka bagiye kuvyitegurira mwe bikomeye, kandi barize yuko ico gikombe bazogitahukana na burya ngo amatwa basumira kizobera hafi mu gihugu cy'u Rwanda.
Uno mwaka duhiriwe duhishije amatwa dusumira zone 5 izobera mu Rwanda tuzogerageza kwitegura kuko ningendo ziraturusha cyane ni hafi ubu ico twemeye turiko turitegura no niyahera badusumbije akantu gato gato cyane n'uburuhe bwagiye kudufata mu mamace ya nyuma ariko unye turiko turitegura niyo ntego dufishe ko tutegeza kuzotsinda zone 5
mukina higanwa rimwe imigwi itatu gusa ubona ko ari ntambamye kugira mushobore gukomera turavye ku nguvu condition physique
iki kintu nico kidupeturba sana ni intambamye nini cyane ubuhoho baratugabanije na mamace kugira ngo champion ihere twakinye 4 match umva 4 match ukacuza guhura n'abantu bakina 60 match ikintu gikomeye cyane twebwe tuca tugerageza rero tukitegura en conséquence tugafumisa ama effort menshi muri côté physique
inyuma y'iryo higanwa gibujumbura muri basketball cyarangiye kuri no w'Imana mundwi zibiri hatashatangura inkino za playoff hanyuma haboneke ikirangamisi cy'iganwa cy'u Burundi bwose Desiratunga Imana Bujumbura ijwi rya Amerika.
Murundi tuje mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude nawe nyene adufitiye makuru ya sport
muri championnat y'umupira w'amaguru mu kicyo cy'ambere mu Rwanda ejo ku cyumweru kuri Stade Amahoro i Remera habereye umukino wa championnat wahuje amakipe abiri y'abakeba ariyo APR FC na Lyon Sport. Ikipe ya Lyon Sport niyo yari yakiriye APR FC umukino wari wahuruje imbaga y'abantu bakubise buzuye. Igice cya mbere cy'umukino cyarangiye amakipe anganya ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri umupira uri hafi kurangira ikipe ya APR FC yakubitiye Lyon Sport hareba inzega ubwo yinjizagamo ibitego bine byose ku busa. Ibyo bitego bine byateye igisuzuguriro gikabije mu ikipe y'imyenda y'ubururu n'umweru byatsinzwe na Michel Ndahinduka bakunze kwita Bugesera, Emery Bayisenge, Yannick Mukunzi na Maxime Sekamana. Amanota 3 APR FC yarayisaruye yatumye ihita igira amanota 38 ikomeza kwicara ku ntebe ya mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat. Aya makipe y'ibigugu yo mu Rwanda uko ari abiri mu mpera z'iki cyumweru afite imikino mpuzamahanga yo ku rwego rwa Afurika. Lyon Sport izakira ikipe ya Panthère d'Inde muri Kameruni mu mukino wo kwishyura mu irushanwa ryo kwatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confédération. Umukino ubanza wari wabereye muri Kameruni Lyon Sport yari yashoboye kwitwara neza itsinda Panthère d'Inde igitego kimwe ku busa. Icyo gitego cyinjijwe n'umukinnyi wo hagati Uwambaje Imana Leon. Ku ruhande rw'irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo APR FC yari yanganyije na Liga Mukurumana yo muri Mozambique ubusa ku busa umukino wari wabereye Imaputo. Ikipe izasezerera indi hagati ya Lyon Sport na Panthère d'Inde izahita ihura na Zamalek mu Misiri mu cyiciro gikurikiraho. Izarokoka hagati ya APR FC na Liga Mukurumana izacakirana n'igihangange National Arahiri nayo mu Misiri. Tugiye mu mukino w'intoki wa handball mu rwego rwo kwitegura irushanwa ryo guhatanira itiye guhagararira akarere ka gatanu mu mikino nyafurika. Ikipe y'igihugu y'umukino wa handball iratangira imyitozo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Iyo myitozo irabera kuri Stade Amahoro i Remera. Abakinnyi 20 nibo bahamagawe. Muri bo harimo 5 b'ikipe ya Police FC aribo Mutuyimana Gilbert, Duteteri Wacu Norbert, Tuyishime Zakari, Bizimana Haruna na Kaneza Eric. Ikipe ya Gicumbi nayo ifitemo 5 aribo Nzabanterura Didas, Ngarambe François Xavier, Kwizera Innocent, Rugira Jean-Paul Amande na Mwiseneza Innocent. Ikipe ya APR nayo ihagarariwe n'abakinnyi 5. Abone na Ahunga Kaje Jean Bosco, Ntwari Olivier, Nkunduwawe Jean-Marie Vianney, Mbonyinshuti Gilbert na Rwamanywa Viateur. Ikipe y'ishuri ryisumbuye ry'ikigoma ihagarariwe n'abakinnyi 3 aribo Nshimiyimana Alexis, Muhawe nayo Jean-Paul na Bananimana Samuel. Abandi 2 basigaye ni Nishaka Jeanne Pomusene wo mu ikipe y'ishuri ryisumbuye rya Saint Aloysi Rwamagana, hakaba na Mushinzimana Janvier wo mu ikipe ya Nyakabanda. Umutoza w'ikipe ni Antoine Ntabanganyimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nataka kunena kuwafahamisha.
Yutini chote mwenye sekta kumi kama la bandani ya kumbiza iradio juu ya Amerika lisamia nilai Washington DC mukirundi na mukinyarwanda tu yutini kandi komuni programi ya chunshasha uhera mukanya gatoi isachumi na zivizo mitondo muja kuandanya mumviliza kiganiro dusangire ijambo kiganiro gifise hafi iminota mirongo tatu kumugoroba wa FM ijana na kane nibice bitatu ikigali mu Rwanda nimutangwe ijwi rya Amerika ryikwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Leta zunze ubumwe za Amerika ntizatezuka na gato ku mugambi wo gukorana nabo bafatanije mu rugamba rwo guhashya ubunyamaswa bw'iterabwoba ry'umutwe wiyita Etat Islamique, ni ukuvuga leta ya Kiislamu wugarije isi yose. Muri urwo rwego, Perezida Barack Obama amaze gusaba ku mugaragaro inteko ishinga amategeko Congress uruhushya rwo gukomeza gukoresha igisirikare muri urwo rugamba. Indege z'intambara z'urugaga rw'ibihugu ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kurasa inshuro zirenga 200 kuri Etat Islamique muri Iraq na Siriya mu rwego rwo gutera inkunga ingabo zaho zirwanira ku butaka. Nuko insinzi yo mu mujyi wa Kobane muri Siriya yerekana ko Etat Islamique idafite imbaraga nk'uko yo igerageza kwigaragaza. Nk'uko Perezida Obama bisobanura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kuba igihangange cya mbere ku isi kurushaho buri gihe cyose Perezida na Kongere bavuga rumwe. Umushinga yagejeje kuri Congress utsindagira ingamba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ikoresha mu rugamba rwo kurwanya Etat Islamique. Urasaba ko abagize inteko ishinga amategeko bo mu mashyaka yombi bawushyigikira kugira ngo bibe ikimenyetso kidasubirwaho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga n'ijwi rimwe muri urwo rugamba. Uruhushya rwemejwe rwaba rufite agaciro mu myaka itatu. Perezida Obama ashimangira ko adasaba uruhushya rwo gukoresha igihe kirekire ingabo zirwanira ku butaka nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabikoze muri Iraq na Afghanistan. Aragira ati ingabo bwite zaho nizo zizi ibihugu byabo, nizo zizi neza uburyo bwo kurwana ku butaka. Uruhushya asaba Congress n'urwo gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ingufu zayo zihariye ku isi kugira ngo itere inkunga abo bafatanya barwanira ku butaka. Umushinga wa Perezida Obama urimo ingero z'amahano ya Etat Islamique nko gutemba urw'agashinyaguro abayisilamu batagira ingano, urugomo rutavugwa ku moko n'amadini y'abanyakamwe no kwibasira inzirakarengane z'abagore n'abakobwa ku buryo bw'ishyano. Nk'uko umushinga wa Perezida Obama ubigaragaza kandi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga John Kerry nawe yabishimangiye, icyemezo kidakuka cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukurandura uyu mugera utarambuye.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya isaha 12 n'igice turabashikiriza ibiganiro vyacu vy'uyu munsi, ariko reka mugezi wacu yaduteguriye amakuru atwibutse ibice bikuru bikuru vyari bigize aya makuru. Dushikirije makuru abagiye kubandanya bumviriza ibiganiro byacu isaha 12 zo mu gitondo, mushobora kubandanya mwumviriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo. Tereza, chuti mwese mkundi radio, ijwi nyamerika, mwana mtena mwe kandi bakunzi, kiganiro dusangire ijambo, kiganiro chumusi, mugiye kugishikirizwa na Frederic Mwikije, tukaba tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byo mu Burundi. Twatumiye cyane cyane ugwaruka kuko ari go kenshi na kenshi fise uruhara muri kazoza k'igihugu. Ugwaruka ni go kazoza, ugwaruka ni go rukwiye kumenya ibintu bitari bike kuvyerekeye ubuzima bwa politike mu Burundi. Turi kumwe n'umushya ntahe rero Prosper di Menyimana, tukaba turi kumwe na Maurice Ndwayo, hamwe na turi kumwe na Marius Ndavyengenge Johannes. Bashya ntahe mwese, mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Nkuko rero navuze, tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byerekeye Burundi, aho notangurira ku kibazo kagisani cejeje agatima Abarundi, aho uruhagarara rwari rwahitiye hagati y'umurwi ujeje utunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane ikagwari rukomeye cyane rwose, ariko aho habereye inama bakumvikana ku bibazo bimwe bimwe cyane cyane nk'ugusubira kwandika abatari bashoboye kwandikwa. Icyo ni ikintu abantu bose bashira imbere muri iki gihe, eka umwumvikano uhari kandi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bikaba bikorera tera kamu gasaba ko hobandanya ibiganiro hagati cyane cyane y'abatavuga rumwe na leta hamwe na leta y'u Burundi cyane mugambwe uri ku butegetsi. Nashaka mushira ntahe Maurice Ndwayo, ntanguri kuri wewe, mbega ubu mugeranije no mu minsi heze aho tuvuga ko uruhagarara rwari rukomeye, ubu muribaza ko hari akizero ko ibintu bizoguma bibandanya bigenda neza hagati cyane cyane y'umugambwe uri ku butegetsi, ibiro ikabijeje gutunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane.
Sisi mwizero komeye cyane, turavye aho twavuye ubona aho tugeze. Umugwi ucejwe gutegura amatora, ubu turabona yuko n'imigambwe yahora yanka bimwe mu byo ukora. Turabona yuko bafite intumbero imwe n'umwizero uraboneka ku banyagihugu, kuko bumva yuko imigambwe yose ibirikiye ishyira imbere intwaro ya demokrasi, yuko babona ibintu kumwe n'utunenge twariho bariko baracara hamwe kugira badutorere inyishu. Ni ikintu gikomeye cyane bitanga umwizero w'amatora agenda neza.
Prosper Bimenyimana, namwe ako kizero niko mufise?
Nazo ndafise umwizero yuko bigiye kurandanya neza, kuko mu bisanzwe leta y'u Burundi murabizi mu myaka iheze yariyemeje yuko igiye gushingira ku nama n'ingingo, ni ukuvuga ko n'umugwi seni nawo nyene utaba udateza gusigara inyuma. Inama n'ingingo ni zigategerezwa kurongora igihugu mu byawe mu bikorwa byose. Ibibazo rero byari byashyikirijwe n'imigambwe itandukanye n'uwo ndimo nyene muganga w'Adasiyana yitorona. Hariho utubazo tumwe tumwe wari washyikirije twosorwa ku bijyanye n'iyandikwa ry'abazoja mu matora. Byaragiye biratera induru imigambi n'imwe ntibyumvikana na seni, mbere iranashyira n'ijwi hejuru gusumba. Ariko rero ni byiza gukinguruka ko seni yafashe intumbero yo kuja inama n'ingingo n'abanyepolitiki abegwa n'ibya politiki bose, eka mbere n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, kugira ngo igihugu gitekane dushobore kuja mu matora atekanye, kandi ibivuye mu matora bibe ari bitiza bihumuriza bose. Nyuma rero inama iheruka kuba yateguwe n'umugwiseni mbere gifashijwemo n'abasanzwe bafasha u Burundi, irahuza abanyamigambwe eka mbere n'abo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, mbere n'abasanzwe bitwa ko arabigenga ubuhunyi abo bita France Acteurs Politiques. bose barashikiriza amakenga bafise maze baraheza biciye mu nama n'ingingo ariko bitanoroshega barashika ku cyumviro bashobora guhuriza ko ubuhunyi ibikorwa bikabarandanya neza twarifise umwizero yuko mbere n'abatayi batashiwe kuronka akanya ko kwiyandikisha nk'uko twari twabisabye mu bantu badasigana yitana bazohabwa akanya kugira ngo biyandikishe ntihagire umunyagihugu n'umwe hagire umurundi n'umwe abifitiye uburenganzira ariko adaja mu matora kandi yarabifitiye uburenganzira abifitiye mu gushaka
ego me Marius Johannes nda vyengenge ndabona bagenzi bacu bose bashima intambwe yakozwe cyane cyane nyuma yaho habere ibyo biganiro mbega ivyo byo babivuga ko amatora mu Burundi ubu nta zindi ntambamye ashobora kugira harasigaye nk'amezi nkangahe atatu kugira ngo ayo matora atangure ivyo byerekana ko atantambamye zindi zizohaba
ego naje wenga muntu mbere mwe nabo bagendanje baje kufuka musanzwe iyo mu kirundi bavuga ngo ababipfa n'ababisangiye ariko nitwobivuga gucyo gusa kuko aho babicira ni kuri twebwe ni kuri twebwe kandi uwa mbere abigiriramo ingorane ni twebwe ba rero iyo numvise ko bariko baramera nk'abumvikana ntabwo jye mvuga ati mbese mwari murindiriki ngo mubyumvikane mubyumve icyo kimwe kuko iyo bari kubavuga nk'amajambo ariko avuga nk'amajambo ugasanga uwa mbere agiramo ingorane ko baba bazi ko baravuga uwa mbere byamo ingorane ni twebwe atabo tubatu yego umwizero ndawugira ariko nkavuga nti bandanya muto muraganira hama mureke kuruhishanya kuko arigeza aba nk'umwe aremereza ubundi unakaremereza unabwo yakizuribi ejo bundi nanjye numviriza abanyepolitike bamwe bahuriye ku radiyo harimwo minani na nubwo avugira seni ariko aramutivuga ariko barakugura ari mu kiganiro abaduserukira kuri rca bamubaza bati mbese none ibi bintu mwaduhaye mudusaba mubona bishoboka avuga ibintu z'ama karte biometrike n'ibiki ama uvugira seni aramwereka ko bidashoboka aravuga ati siya ikintu cyoroshye amubwira ati yewe sinanka ko ibyo mvuga bishobora kuba bitari byo mugabo ntubyanke byose ubizigurire yego ni byiza niba zo baravugana ariko kandi bagerageze no kutaruzi no gutaremerezanya nayo ubundi amatora ubwayo ategeza kugenda neza nk'uko udutwara uno munsi nyakubahwa ndamwemera kabisa yarabivuze agomba kugenda neza n'icyumviro n'icyifuzo cyiwe agomba kugenda neza kandi bitavuye kuri umwe cyangwa uriya amatora ubwayo agomba kugenda neza namwebwe ngerageze no kubashyiramo nk'ubumwofata nkamwebwe ngundi kize agira ati ngo mugerageze mutukorere amatora zimwe mu yakora nabo ahubwo abayakora nibo bayakora nabi
ego uravuze ikintu gihambaye cyane rwose Johannes Marius uravuze ikintu gikomeye cyane rwose cyo kuruhishanya igihe abanyapolitike bari kuraganira mbega iyo bari kuraganira mwe mubegereye murabona ko ingorane zose baturana biba zivuye ku mutima canke n'ingorane batura kugira ngo habe ibibazo hame hari ibibazo mu Burundi murabona ko hariho nk'ibyo bita mu Kifaransa ibintu genuine
ngiriye ko cyo mu majyi n'ikibazo cyoroshye cyane n'iki kibazo ikintu gikunda gutera ingorane bwo nk'ubu tuba duhagaze ku ruhande twaba ni ikintu bita je d'intere si ukuvuga yuko ibyo nakagira kore abikora nabi ni je d'intere kuko nk'ubu wumvise ati banza muze murambaza imbere yo kubagira ibi n'ibi n'ibi si ukuvuga yuko ibyo bamubaje n'ubundi hari igihe abavuga yuko bidakunda namweze mubiraze neza twese tunabiraze ikintu cyo gukoresha karite biometrike ntigikunda mu busanzwe kuko na leta yari yagerageje ndibuka minisitiri w'interineri yari yanagerageje avuga ngo leta ibyo itanga aravuga ngo arigera no gupromita yuko ishobora kuyitanga ikajya nk'igihumbi hama biro tuba bidakunda avuga ngo igeza kuri bitanu mugabo niyo yavuga ngo ibyo bitanu ntiyakozwe hari ibintu benshi ushobora gusanga bisaba uburyo budashoboka mugabo ugasanga nk'ubu nka wewe mumenyeshamakuru nk'ubu ndakubwiye kora igitangazamakuru niyo yagiye akora ntacyo ushobora gukora ndabivuga neza ndakuruhije ariko mugabo mba nkeneye kubwira unyumvirize hano tuvugane ari cyo turavugana mva mu manama cyane nka buriya bijya rero bijya reka nabyo ndabireke mugabo ukora ibi
Prosper Bimenyimana mwebwe kuri icyo kibazo umushyara Johannes Marius avuze cy'ukuntu abanyapolitiki bashobora kuba baruhishanya yavuze ibintu bya jeu d'intérêt mwebwe iyo bari kuraganira abanyapolitiki mu Burundi mubibona gute n'ibintu by'ibinyakuri canke no kuruhishanya nk'uko biriko biravugana na mugenzi wacu
hamwe ndavuga ko ariko arivuga ari ndandabishije ko harimo kubigisha ariko nahandi naho n'umuntu akiri muto mujene ari muri politike ndamubwira ko ariko politike mu bisanzwe ikorwa kuko mu bisanzwe muri politike imigambi ihiganirwa yose kurongora igihugu umwe wese rero abafise uburyo bwiwe afise n'imigambi ashyira imbere n'ingene ategerezwa gukora kugira ngo ashikire intwaro ashikire gutwara igihugu nicyo gituma kenshi na kenshi rero nuko nyine turi mu bihugu bitaratera imbere cyane mu bintu by'intwaro rusange ibintu bya demokarasi usanga imigambi idafise integuro ya politiki itomoye idafise imigambi ya politiki itomoye itabona neza ingene igihugu cyorongorwa ikifatira ku tuntu duto cyane ikadadikira ku kantu babona neza ko katazoshoboka akaba ari cyo batabashyira imbere iyo ni aho ni ku ruhande rwa mbere benshi bararushishanya bagashyira imbere ibintu bidashoboka kuko twazi ubutunzi bw'igihugu cyacu aho bugeze tukaraba n'amikoro y'abanyagihugu uno munsi aho abanyagihugu bashobora gukura dusanga mu by'ukuri karite biometrike bishoboka mu bisanzwe yari nziza iyo tuba twari dufise uburyo bukwiye dufise ubutunzi bukwiye n'imiryango ifise ubutunzi bukwiye karite biometrike cyari ikintu gikenewe cyane cyiza cyane kugira ngo tugabanye uburyo bwose abantu bashobora gucamo kugira ngo bire amatora mugabo turaje ubutunzi dufise ntibishoboka ati kuruhisha nibyo hari uwo utabifatirako hari umunyapolitiki abifatirako agaca azirikirako kugira ngo yereke abanyagihugu ko ibyiwe ari byo byari byiza kandi birumvikana aba ari byiza mugabo ako kantu kuko igihugu aho tugeze ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'imiryango umunyagihugu wo mu Burundi aruye igiciro karte biometrike yotwara nta munyagihugu ntitwovuga yuko mirongo itatu ku ijana b'abarundi bashobora kuronka iyo karte biometrike
ego turagaruka kumva zoba zituma abanyapolitike bigenza gutyo ariko reka tubaze n'umushinga ntahe Maurice Ndwayo nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo cyo kuruhishanya
yewe nta birebire mvuga numva bagenzi babivuze nka byose cyo twotahura nagomba nshigikire mwene wacu Prosper politike y'iwacu ngaha mu Burundi tukenye sino yita politike nicyo gituma tukunda kuyita ngo ni umukino umaze kuba umukino uraca kubiri n'ukuri uciye kubiri y'ukuri uhenda abanyagihugu mugabo twategerezwa twese kubaronderera ineza nicyo gituma mu bihugu biteye imbere politike yabo barondera ineza ya bose mugabo twebwe ngaha anye uraca ku kintu ukabona yuko iki kintu atari cyo kidashoboka mugukabwira abanyagihugu yuko ari ukuri ukabibasigurira neza ukabinjiza kandi uzi neza yuko atari ukuri nicyo gituma rero tuvyita umukino mu mukino ukoresha ibishoboka byose kugira utsinde
Maurice Ndwayo abakina abanyapolitiki bakina uyo mukino nyene abagira iyo politiki ya gutyo mwibaza ikibi batuma n'ikihe boba bashaka gutsinda amatora bashaka ko amatora ataba ikintu boba bipfuza n'ikihe ugerageje ukaraba ukuntu wama wabona mu biganiro bagira igihe cyose bariko baravuga ku byereka imigambo yabo n'indi migambo
ibintu bibiri hariho ababigiruko abayikina uko onye kugira batsinde amatora hariho n'ababigiruko kugira batobe kubera batazotsinda amatora uravye ukuntu babahagaze mu banywanyi mu banyagihugu n'ahandi rero hariho abavuga ati tuyikine ukukumbure turashobora kuronka abanyagihugu biyongera kubo dufise kugira dutsinde hari n'ababigira ukukumbure bigende nabi hanyuma tuze dusubire mu ntwaro rusange tuje ngaho twicare tugabanganye ubutegetsi n'abavuga bati oya abanyagihugu bararushe bakeneye ubatwara afatiye ku mikoro yabo hanyuma tubandanye mu ntwaro ya demokarasi icyo abanyagihugu botahura nuko ibyo bihari abanyepolitike bakora umukino wabo nicyo gituma politike y'iwacu ari umukino ukoresha abantu batazi ukinwa n'ibintazi n'abatazi ibyo bariko barakora
bakora bagatumwa n'abazi ibyari byo mugabo bobo bariko babikora mu mutekano bagatuma bari abandi babikora mu buryo butari
Prosper imenyimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cha politiki muri politiki niko bimeze ika nimyereka irarekuwe mugabo mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko mu bihugu byose biteye imbere icyiza ruko kenshi na kenshi bose babigira mu nyungu z'abanyagihugu mbega ikintu cyokorwa kugira ngo uyo mukino wa politiki bandanye ariko imbere bame bashira imbere imisi yose ineza y'igihugu ubumwe bw'abanyagihugu eka iterambere y'igihugu hari nk'ivyimubiro mu cyose mushikiriza
ego me icyambere mushikiriza nuko abasanzwe barongoye imigambwe amashyirahamwe ya politiki eka n'abandi bakurikiranira politiki hafi nuko bufasha kugira ngo politiki y'u Burundi ibe politiki iraba kazoza ire politiki y'uno munsi gusa kuko tugiye kubiraba bituma benshi bace bashyiramo inyungu z'iwabo ugasanga yagwanye yaciye hirya no hino atakambaye arongera inyungu ziwe gusa ni kubera mu by'ukuri mu barongoye imigambwe imigambwe nayo nyine ubwayo n'imigambwe mike ifise intumbero ya politiki ifise intumbero y'ingene igihugu cyotezwa imbere icyo bita vision mu gifaransa uno munsi umuntu avyuka akagira ati ndashimira umugambwe kubera yavyumviri mugabo adafise intumbero y'ingene igihugu kizoba cubatse mu myaka cumi mu myaka mirongo ibiri mbere mu bazungu hoho bageze mu myaka ijana basanga bafise programme politiki yo mu myaka ijana ingene bifuza ko igihugu kizoba kimeze mu myaka ijana aho umuntu ntaba ariko arashira imbere inyungu ziwe za politiki inyungu ziwe ubwiwe gusa nicyo rero gihaze ngaha mu Burundi kuko tubona neza ko uwo ari we wese agira politiki bambabarire bagenzi bacu turi kumwe muri politiki abadukurira muri politiki hari haragira politiki bakayigira amacange nicyo gihe rero igishoboka cyose kirakorwa mbere naho tuba gishyira igihugu mu ngorane igishoboka cyose aragikora kugira ngo ashike ku nyungu ziwe inyungu ziwe afidekanye ariko atari inyungu z'igihugu atari inyungu z'abanyagihugu
Marius Johannes ukuntu muri kumwe muravuga abanyapolitike mu Burundi aho ubona ko umengo nta vision ihari aho umenga ko byose birarekuwe kugira ngo bashikire ibyo bipfuza cyanki baburizemwo ibiriko biraba muvuze ibintu bihambaye cyane gose ikintu mwotanga impanuro kuri abanyapolitiki ndabona umengo musivyimviro bihambaye cyane gose Marius Johannes ndavyigenge ikintu kirimoshikiriza n'iki
nganje ndumva n'ibyo bavuze mu gisubu da twese nizere ko n'undi garuka bwo mu Burundi cyo jumba cyo kimwe kuko u Burundi ubu no musi bwegejo ejo tuhaje barayandi maraso haje barabandi bantu abindi politiki rino munsi yo umuntu ari nyuma gatonyi ndagazi nyuma gatonyi ndagiye ko politiki yo mu Burundi kandi yo mu Burundi gusa niyo mu bihugu byitwa ko bikenye kandi ntiva mu byo bihugu iva ku bantu bayidutegeka kuyikoresha gutyo ni politiki ya tura tugabure niba nka bisabe niko bikogwa nibi bako ravuga ati ni jeudente niko ikinwa ngo kugira ngo mufashike ngaragire ibintu Marisa yagiye kubivuga hanyuma n'uyu mugenzi wacu Prosper arasasiri yavuga nk'ibyo nyine mu bisanzwe siko politiki yagomba kugenda kuko si woraba muri dictionnaire baravuga la politiki c'est quoi c'est l'art d'organiser c'est l'art d'organiser or organiser c'est pas détruire si kuvuga ngo ni kubera ngo ngo uwo mugenzi wanjye Prosper yapanze ibintu neza ngo je dois détruire ça ngo niho ndiko ndagira politiki no ya si politiki like kandi biva he nibyo ko ndavuga baratwe impozi ibintu kandi biva mu bihugu icyo uri mu bihugu biteye imbere bazotubwira bati ubu rero ko batsinze amatora utegerezwa kushyiramwo naka jabiri mbega none zenda babazi ese akamaro ko gutanga n'icyo gihe bimeze kujya akamaro ko gutanga programu akamaro ko gutanga programu yo gukorera ko nakaye mu gihe abazoyishyira mu ngiro ataraba yizi sindi wumva neza nk'ubu ingene bitewe nayo sindi amatora ugaca uhamagara umusenyeride niba bari baza gushyira mu ngiro ibyo bintu
kuri cyo kibazo Marius Johannes abarundi baragize amasezerano y'ibitigiri ukuntu basangira ubutegetsi
ibyo byo kuzanira ubutegetsi byari byiza mu gihe umuntu yemeye ko
akazo umubwiye twebwe twagize programme iyi muri Prona nico twatsinze kwafashe programme iyi ikore cyane ntibirwa n'angora birwa kuko ni ntayikora nije nzobibazwa wewe uzovuga ngo jewe ngo wa muntu mwashyiraho ngo kandi ari wewe wari uhari abigiye ni umugambi ndiko ndavuga utawumva nibwo ibyo byose tubishyirwamo n'abandi n'abari mu bihugu nizo aribyo bidufasha bamaze kubona bagaca bashyira mu banyagihugu n'abarundi yuko kugira umuntu atera imbere akora politiki mu bindi bihugu politiki siteza imbere umuntu siteza imbere umuntu mugo mu Burundi kugira umuntu aronka ikintu avuga ngo njya muri politiki njya muri politiki mukabigwaniramo na maka ugateza imbere ya politiki mwayihinduye mukiri politiki isigaye ari ijedentere
wavuze ikintu gihambaye cyane rwose mara yose wavuze ati politike abanyapolitike bagira ni turatugaburi ni wanka bisabe ico ni kintu gihamba cyane gose mwavuze nashaka turize ko nabanyapolitike benshi bo bari ko barumviza mbega kugira iyo politike ni yabe iyo politike ariko imeze muri iki gihe mu banyapolitike batari bake mushiga ntahe Prosper Bimenyimana impanuro mwo habanyapolitike nize
imbere ya byose naguma manze bire ico muze ku byo mugenzanga yize gushikiriza bijanye no gusangira ubutegetsi mu Burundi ni ngendo abarundi bo nyene bishingiye bayishingiye yarusha mu masezerano akahambaye cyane kandi yashitswe ko biciye kure iyo rero iyo ngendo yafashe kugira ngo mu Burundi ntagire ikintu gisubira kuza totuma haba ikumirwa y'uyu mugwe cyane uriye rero ntitwosaba kubigarukako kuko nitwofatira ku Amerika.
Maurice Ndwaye yaravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cha politike iranga cyane cyane ahanini ibikorwa mu Burundi ari turatugabure ni wanka bisabe nashaka mugire ico mutubwiye impanuro mwutanga mu gihe ivyo byo bariko byifashe koko mu bajya politike batari bake mu Burundi impanuro mwubahanize yatubira
kugaruka kusubira kutubwira kutse nayo napfuze politike y'Uburundi abanyepolitike b'Uburundi uravye igihugu aho kigeze ni igihugu gikenye gifite ubutunzi buke abakina politike aribo bategerezwa gutunganya ayo matungo make gucumenga bakeneye yuko igice kinini cy'ayo matungo kijya mu mfuko wabo kijya mu muryango wabo ugaca usanga kwa gushyira imbere ineza y'abanyagihugu kugira ubutunzi bw'igihugu busangirwe n'abanyagihugu bose si wo mwitwarariko wabo ku buryo niyo habaye ikintu bakabona yuko burya butunzi bugiye ku wundi mugwi cyangwa ku bandi bantu akavuga ati ntacyo ncera sinaronse ko ndabitoba byose hanyuma tubure twese naho tugeze nico gituma namwe mvuga nti iyaba twese dushira imbere ineza y'abanyagihugu tukabona ko abanyagihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ubutunzi bw'igihugu tusangire twese abanyagihugu abanyepolitike abari mu mashyirahamwe yigenga jewe nje kuvugira umunyagihugu ndamuvugire mugabo ndamukunda ntakeneye yuko ijwi ryiwe ibyo ndamuvuga ko bizonza ni ubutunzi jewe jenyine mugabo we ntaronke icyo usanga rero ari uwo mugambi mugenzanze Marius yavuze ko ari turatugabure byanse bimeneke mugabo kuri kijyayo yavuze cyo gusangira ubutegetsi ni kwa kubura programme iyo umuntu yayiteguye ari umugambi watsinze amatora yari programme iza gushira mu ngiro ineza y'abanyagihugu bose nta muntu n'umwe yategereje ari mu butegetsi yategerezwa kuyirwanya kuko ayikoreye ko niyikorera niyizanira ineza abanyagihugu bose ibyo rero byo gukorera uri muri leta ugakorera umugambi nibyo tuba dukwiye gukura mu mutwe uko uri muri leta ukorera abanyagihugu ugakorera abanyagihugu giye mu mugambwe ukorera umugambwe nuko wonye jewe mu bisikuru
ivyo ni vyimbiro vyiza cyane rwose mu gusozera abashinga nawe mwese turi kumwe ndabona ko ukuntu mu bona gikorwa kirangurwa n'abanyapolitike mu Burundi bidashemeye cyane rwose eka mwatanze n'impanuro ariko nagomba ku ruhande rwanyu no ku mashyirahamwe y'abakiri bato bose ikintu amashyirahamwe y'abakiri bato ikintu ugaruka gukora kugira ngo wirinde abanyapolitike bashobora kuba juragiza cyane cyane muri iki gihe cy'amatora ni nk'ibihe reka dutange kumushyira ntahe Prosper Bimenyimana
icyambere no hanura ugwaruka nuko ugwaruka twebwe ugwaruka twobona kazoza kacu tukamenya gutandukanya icyatsi n'uruhu tukamenya neza yuko umunyapolitike icyo ashikirije ugwaruka ugwaruka rukwiye kurabamwo inyungu mu by'ukuri zago nzamizi ugwame rushira imbere rukarubikiraro cy'abanyapolitike ugwaruka rukamenya neza kuraba gutandukanya politike nziza na politike mbi ukamenya gutandukanya imigambi myiza n'imigambi atacyo izoshika ko ari imigambi mu by'ukuri yo gukoresha abantu kugira ngo umwe wese yishikire ku byiwe yo gusigana inkore ku maso ugaruka rero wakwiye gukerebuka muri kino gihe tugiye kwegereza igihe cy'imyamamazo ugaruka umunyapolitike wese azohamagarira ugaruka gucanamwo bamwime amatwi umunyapolitike azoruza azanye imigambi ugwaruka rutabonamwo kazoza kago imigambi ejo ugwaruka rutabona ko igihugu hari icyo kizunguka igihe umunyapolitike ashyizwe imbere ugwaruka rukamwima amatwi ikindi nagomba kugaruka ko cyane cyane nshimika ni uko ugwaruka rukunda gukoreshwa mu bintu by'imishamirano ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo gutuba amatora ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo kujya gutera ubwoba abatora ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo kujya kuyobya guhubya gutesha inzira abaja gutora ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byinshi ingorane nyinshi zamazavuzwe zishika mu matora mu ntamba n'izose zishika twama dusanga 90% ararikozwe babyagirizwa arugwaruka tubaca dusanga kandi ubwo gwaruka rwabitumwe n'abanyapolitiki batashatse guseruka ariko bari hejuru bisumbuye ni byiza rero yuko ugwaruka rukerebuka ugwaruka umwe wese ahari ahaherereye amenye neza yuko kuja guhiganwa mu matora sukuja gutera ubwoba sukuja guheza ubundi ni kuja gutora imigambi umuntu yatahuye akaba ariyo ashyira imbere kandi ugwaruka rukwiye gutahura yuko mu matora hategereza gushyirwa imbere ubwigenge umuntu agatora icyo yumva icyo yakunze
mushyiranahe Marius Johannes namwe ikintu mwubwira ugwaruka kugira ngo wirinde abanyapolitike cyane cyane muri iki gihe cy'amatora ni nkike
yewe musanga ugwaruka icyo nuruhanura ugwaruka nkanje jewe naramaze kubona ikintu urumvamwo ni kumenya ko iyo tuzinanye nk'ubu nawe we ngundi kije ngomba kumenya icyo tuzinanye ko njyana nyuma yacu uriye mu bya politike tugahora muri politike kandi atari politike imwe uzoza kumbwira ngo kori wewe wateguye ibiharuro by'iwawe akarara muremo abantu hari ugwaruka rwinshi uzosanga ridafise dufise igipapuro cyitwa karangamuntu konyine adafite na pasiporo ugasanga wirirwa uriruka inyuma y'umuntu aguhenda kuko gukora politike byari byiza niwe wemba arakora politike kubera wowe urategura aho uzoba wewe ejo uwoni ejo sihaburubari kuko biri kuza gusiga urabiye ku myaka ariko ugasanga mukumu ariko arakujyana gukora ibintu bidajyanye wewe hirya y'ejo uzosumva yaranyanitse wowe ucyuki ujya kuvungira ahantu hatanashoboka usanga ubuzima bwawe bwogaye bwiza cyane ubona gwanikora buhoro buhoro yabwishe kabisa yabwishe
kaduhe ijambo ryo gusozera muri Sendwayo nawe nyine atubwira ikintu ubutumwa ika impanuro yoha ugwaruka kugira ngo rwirinde cyane cyane abanyapolitiki mwavuga ko ari turatugabure cyanke ni wanka bisabe reka uduhe ijambo rya nyuma mushya ntahe muri Sendwayo atoye
ako nagomba guhereza ko naka ako abantu bamenyere kugangu kwa rwahendwa ibe na uko ndabibona iyo umaze kukwiza imyaka iyo bita umaze kwitwa mu majeur uba ari we utegerezwa kuraba ubuzima bw'iwawe mu gihe ukoze ikosa akaba ari we ribazwa rero igihe ujya buze ngo wahenzwe kandi wari ufise ubwenge bwo gushishoza ibyo wabwiwe imbere yo gukora ukaba wamanje kuvuga ati iki kintu ngiwe n'uw'umunyepolitike yewe ngomba vore ukamenya neza yuko mu gihe kibaye nabi ukariwe ukibazwa ntuzogaruke kuvuga ngo nahenzwe ngo witwe sintazi oya nuko
ugwaruka dukwiye kumenya yuko twese tutegerezwa gusigura ibyo turiko turakora.
Izo mpanuro nziza mutanze muhaye urwaruka abashinga ntawe mwese Marius Johannes Maurice hamwe na Prosper, izo mpanuro zose mutanze nizo turangirije ko kiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane gose kuvyiyumviro eka vyimboneza mwebwe ugaruka mu Burundi mufise ivyiyumviro bisa nuko umengo musha no kuzogira kazoza keza ka politike mu gihe mukagira kuko mushira imbere inyungu zo Burundi, inyungu z'abarundi bose. Nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Mwakoze
mwakoze na mwebwe ndo hanyuma muradutumye
neza cyane n'ibyo ko bizofasha ugaruka
bwinshi gatwe. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo. Mwakoze.